kuva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Amashuri ari hafi gutangira mu Burundi, ariko ababyeyi bafite ingorane.
Kintu nyamukuru tubona nuko abana bamwe inzu zarasenyukiye ku bikaratasi, tutaronse uburyo kugira ngo twandikishe abana kubera ibikaratasi twabibuze by'amavuko.
Uyu ni umwe mu babyeyi bari muri site Mubone, zone Buterere, muri Bujumbura mu Burundi. Turagaruka kandi muri aya makuru no kwifungwa rya Paul Rusesabagina. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara, ikiganiro nateguranye na Fasila Gebeyehu, twembi turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mbere yuko twinjira Iwanyu mu Ntara, mugenzi wacu Aloys Bigirimana arabanza tunyurire mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Muri Afrika, abanywanyi b'uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo asanzwe aba mu Bubiligi inyuma yo kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha hamwe n'uwahoze arongoye aba Robert Guillaume Soro ejo ku munsi wa mbere baratanze dosiye zabo za kandidatire yo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi. Bose uko ari babiri bazitanze mu gihe basanzwe barankiwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora kwitoza kuko sentare z'igihugu zabegetse ko ivyaha. Bisa kandi nuko atamahirwe bafise ko sentare y'igihugu yubahiriza ibwirizwa shingiro izokwemera izo kandidatire zabo. Perezida Alassane Ouattara w'imyaka 75 hamwe n'uwahoze ari perezida w'ico gihugu Henri Konan Bedie baramaze gutanga nabo dosiye zabo mu ndwi iheze. Umukuru wa komisiyo yigenga ijejwe gutunganya amatora muri Cote d'Ivoire Ibrahim Koulibaly Kouibert yavuze ko uwo wese yaciriwe urubanza na sentare adashobora guhiganwa mu matora. Gbagbo yaciriwe igifungo cy'imyaka 20 atahari mu kwezi kw'11 guheze ku busuma bwabaye mu ibanki y'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero iri Abidjan mu bihe by'uruhagarara rwa politike rwabaye inyuma y'amatora. Ashobora gucafatwa agafungwa mu gihe yohonyoza ikirenge muri Cote d'Ivoire. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ejo ku munsi wa mbere yarategetse umushikiranganji w'amagara y'abantu gusohora urutonde rw'ibikoresho byaguzwe byose mu gihe cy'umugera wa corona. Ni nyuma y'ivyagije by'uko abategetsi ba leta bivye amamiliyoni y'amadolari mu kugura ibikoresho byo kurwanya COVID-19. Abakekwa kugira uruhara muri ubwo busuma ni ikigo cya leta gitanga amasoko y'ibikoresho byo kwa muganga KEMSA mu mfunyafunyo y'Icyongereza. Cyabaye intandaro y'imyiyerekano yabaye mu bitaro bikenye ibikoresho hamwe n'imyiyerekano yakurikiye mu mabarabara. Abategetsi ba leta hamwe n'abagwizatunga bagirizwa kugira uruhara mu ibwa ry'imiliyoni amajanani z'amadolari mu masoko yo kugura ibikoresho bya nkenerwa mu kurwanya kiza cya corona. Abakozi mu gisata cy'amagara y'abantu bari mu bantu 577 bamaze kwicwa na COVID-19 kuva umurwayi wa mbere amenyekanye mu kwezi kwa gatatu muri Kenya. Gushika ubu Kenya imaze kuronka abandi uyu mugera barenga gato 34,200. Mu gihe hasigaye amezi 2.1 ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Donald Trump hamwe n'umudemokrate bazohiganwa Joe Biden barateranye amajambo ejo ku munsi wa mbere. Bahanganye ku bwicanyi bubera mu mabarabara mu bisagara bushigiye ku karenganyo mu butungane gakorwa hisunze ubwoko hamwe n'ibikorwa abapolisi bakorera ubwoko bw'inkehwa bwabaye mu minsi iheze. Perezida Trump yavuze ko ubwo bugizi bwa nabi muri leta ya Wisconsin na Oregon bwakuye Biden mu nzu iwe mu gisagara cya Delaware ahariko ariyamamariza amatora mu kuvuga ko atinya guhangana n'ubwinshi bw'abantu muri iki kiza cya corona. Mu ijambo nawe yashikirije ejo ku munsi wa mbere ari mu gisagara cya Pittsburgh ni muri leta ya Pennsylvania, Joe Biden yege ku bwo bwicanyi kuri Perezida Trump. Avuga ko Trump adashobora kubahagarika kuko ngo niwe amaze imyaka abusasira indava. Avuga kandi ko Perezida Trump yifashisha ubwo bwicanyi ku nyungu ziwe za politike. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika mu Burusiya yaragendeye umusirikare wa Amerika afungiwe muri ico gihugu ejo ku munsi wa mbere mu kwezi kwa gatandatu. Trevor Reed yaciriwe igifungo c'imyaka 9 ku caha cyo guhohotera umupolisi mu Burusiya igihe yari kugendera umukobwa bakundanye i Moscow umwaka umwe imbere yaho. Ambasaderi John Sullivan yavuze ko afise amakenga ku kuntu Reed atitaweho bijanye n'amagara yiwe. Sullivan kandi yavuze ko Reed yarenganijwe, yaragabishije abanyamerika ko bokwirinda kuja mu Burusiya. Reed ni umwe mu banyamerika batatu bafungiwe mu Burusiya ku byaha bitumvikanywa ko kumwe n'ibyo bihugu bibiri.
Aloyiz Bigirimana, urakoze kuri aya makuru. Shuti zacu, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, ndetse no kuri internet www.radioyacuvoa.com. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umuryango wa Edward Karemera watangarije Ijwi rya Amerika ko yitabye Imana. Karemera yari imfungwa y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda TPIR mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Yarafungiye mu gihugu cya Senegal. Karemera yayoboye akanama kanditse itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo mu 1991 ryagaruye amashyaka menshi mu gihugu bimuviramo izina rya Rukusanya. Yabaye ministri ushinzwe guhuza inzego za leta na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu. Karemera yavukiye muri komine Mwendo mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba. Yarafite imyaka 69. Mu Rwanda kandi rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Paul Rusesabagina, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta, ibyaha RIB imukurikiranyeho nk'uko yabyitangarije birimo iby'iterabwoba, gutwika, ubushimusi, ubwicanyi, kurema no kuyobora imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikari igizwe n'abahezanguni MRSD na PDR Ihumure. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije umunyamategeko Charles Kambanda niba ifatwa rya Paul Rusesabagina rikurikije amategeko.
Igisubizo ni oya. Ni kubera iki? Ubundi twabonye ibirego ngo bamurega ni ibirego bitwa ibirego political crimes. Niba bavuga ati yafashwe na Interpol, kwanza kirazira ko Interpol yaba involved cyangwa yajya mu byaha bitwa ibyaha bya politiki. Kandi kabona ko Interpol yaba ibigiyemo, igihugu awo umuntu afatiwe kigombe gukora icyo twita extradition procedure. Ekorwa n'inkiko ntabekorwa n'ubumvikane bw'ibihugu, ekorwa n'urukiko bakumva urubanza oregwa nawe head funder. Bimwe mu bintu abantu bakunze no gukoresha ni ukuvuga ngo ibyaha bya politiki ni defense. Muri convention mpuzamahanga ya extradition kirazira ko igihugu runaka cyakora extradition y'umuntu kubera ibyaha bya politiki.
Ariko n'izo nzira zo kujya mu nkiko zishobora kuba zaranyuzwemo ni uko u Rwanda ruvuga ko rudatangaza aho yafatiwe kubera impamvu z'iperereza, ariko ntibivuga ko bitakozwe.
Oya, igihugu aho bya extradition procedure yakorewe nta kuntu cyayisha ikintu kigiye mu rukiko, ibintu bigiye mu rukiko bya public. Igihugu cyari cyo cyose cyakwa extradition procedure mu rukiko byahita bimenyekanira muri iki gihugu ko hari urubanza rwa extradition, kandi haba harimo n'abavoka bakabiburana. Nta kuntu mwavuka wa mu gihugu runaka yaburana urubanza rwa Sabagina rwa extradition atarashize mbinyamakuru, nta bishoboka. Ni ukuvuga ngo icyo turi kubona ni ubumvikane cyangwa kidnap cyangwa ibintu byose byakozwe ntawe bivuze amategeko ni ibintu byitwa kidnap muri make ni kidnap isanzwe kandi ibintu bifite ingaruka zikomeye cyane mu Rwanda cyane cyane kube ku muntu umeze nka Rusesabagina
umuntu umeze nka Rusesabagina mbese uriya mudari w'ikirenga yahawe na perezida wa Amerika hari icyo wamumarira nk'ubu ageze mu mahina
sinumva ukuntu wafata umuntu umeze kuriya kwanza no mubirigi ni permanent resident muri Amerika afite umudari wa perezida nanone hari abakinnyi ba filimu bari aba star bari muri hotel Rwanda ye kandi none wo ukamuriga ibyaha bitu byaha bya politiki bya bindi udashobora kudifanda mu nkiko cyangwa ku bihugu biri serious
ariko bwana Kambanda kuba yarabonye umudari no kuba yarakinnye muri izo za filime nk'uko bivuga ntabwo bibuze igihugu runaka kumukurikiranaho ibyaha cyane cyane iyo byiswe iterabwoba
ibyaha bya political crimes bifite definition mpuzamahanga icyaha cyose uregwa na leta yawe gushaka kuyivanaho cyangwa kuyirwanya cyangwa kuyopoza cyangwa kugaragara ku burenganzira bwawe n'abandi bantu ibi byaha bitwa ibyaha bya politiki ntabwo birenga imipaka kuri iki gihugu none baramufite mu Rwanda ni ukuvuga ngo u Rwanda kandi waramugaragaje ni ukuvuga ngo Ububiligi na Amerika Ububiligi na Amerika bafite obligation mategeko bwo kudefanda Ububiligi burifanda umwene gihugu wabo bugombye kumenya kureba neza ko ahabwa uburenganzira mu rukiko mpanabyaha bwa bundi yahagombye kuhabwa mu Bubiligi ni ukuvuga ngo bagiye gukurikira urubanza ku buri tate yariyo yose kandi ibyaha bya politiki nk'uko nabivuze ntabwo hari ibyaha byaho ushobora kudefanda ku rwego mpuzamahanga biragoye cyane kubidefanda
Ababiligi babikurikirana kubera ko ari Umubiligi ariko se aramutse ari n'umunyarwanda
ubundi mategeko yo hari ibihugu bibiri bikorema cyangwa birenze kuri kimwe bikorema bikoreminga umwenegihugu uri kuburana mu gihugu runaka uretse ko ntazi niba akiri umwenegihugu w'u Rwanda unuvuga ngo Ububiligi nabwo babushabuga ati Rusesabagina ni umwenegihugu wacu agombye kuhabwa uburenganzira bwa bundi leta yacu emugomba mu gihe yaba aregwa icyaha mpanabyaha ni ukuvuga ngo Ububiligi bugombye gukurikira neza ruriya urubanza kugira ngo Rusesabagina abone ubutabera nk'awo yari kubaburanira mu Bubiligi Amerika nayo ifite intere muri ibyo bikiko urubanza yarahaye Rusesabagina proteksiyo ehoraho nanone bakamwongera umudari w'ishimwe wa perezida ku burenganzira ibyaha bamurega biriya n'ibintu ubundi bisanzwe bikuba n'abantu baharaniye uburenganzira cyane cyane bari kurwanya umuperezida umeze nka Kagame bashinja raporo mpuzamahanga zishinja ibintu byo guhotera uburenganzira bw'abantu n'ibindi biriya ni right ya Rusesabagina kubikora ni ukuvuga Amerika nayo sasa hivi kwanza Amerika perezida wa Amerika afite intere mu kuproteja umutungo Rusesabagina uri muri Rusesabagina muri Elia Medo ni umutungo wa Amerika Rusesabagina ufite ni privilege bamuhaye bamutije kandi nanone bazanakurikirana ukuntu yavuye mu gihugu runaka bari guhisha kugeza ubu kugera Kigali ibi byose bigombye kubikurikira
Cheikh de Kambanda ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Kwifatwa rya Paul Rusesabagina noneho tubaze umuryango Lantos Foundation uharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera icyo ubitekerezaho. Uyu muryango wahaye igihembo Paul Rusesabagina mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kubera ibikorwa bye byo kwitangirira uburenganzira bwa muntu. Lantos Foundation ni umuryango wa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaganiriye na Katrina Lantos Sweat ukuriye uyu muryango amubaza uko yakiriye ifatwa rya Rusesabagina. Eugene Mukankusi aramutiza ijwi mu Kinyarwanda.
We are deeply concerned and deeply alarmed by this arrest.
Dutangajwe kandi duhangayikishijwe no kugutabwa muri yombi. Turumva ko ari uburyo bwateguwe bwo gutera ubwoba no gucecekesha intwari no gushyira mu kaga intwari y'uburenganzira bwa muntu akaba n'umuntu unenga by'ukuri leta ya Kagame. Kwemera ko n'ibimenyetso bigaragaza ko ibyabaye ntaho bihuriye n'ibyo bamurega. Kwemera ko mu buryo bushoboka bwose ari ipapirano, ari ibihimbano, ari ibicurano, ko ntaho bihuriye n'ukuri. Tunemera ko iyi ari gahunda imaze igihe ya Perezida Paul Kagame ikomeje yo gusarika no guhindanya Paul Rusesabagina. Imaze imyaka myinshi. Tubabajwe kandi dutewe inkeke n'aya makuru.
Well, the Rwanda Investigation Bureau earlier tweeted. Urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda rwavuze ko aregwa ibyaha birimo iterabwoba no kwica abaturage b'inzira karengane. Uragereranya ute Paul wahawe umudari wo guhirimbana uburenganzira bwa muntu na Paul uvugwa n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda hano?
The Human Rights Prize winner with the Paul portrayed by the Rwandan authorities here.
We know, and the most recent U.S. State Department Human Rights Report confirms.
Tuzi kandi raporo iheruka ya Leta ya Amerika ku burenganzira bwa muntu yemeza ko Leta ya Kagame imaze iminsi ikora ku buryo udahwema ibikorwa biteye inkeke byo kurigisa no kwica urubozo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gukandamiza abategamiye kuri Leta, abanyamakuru n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Kandi hari abantu batari bake banengaga Kagame bamaze gupfa mu buryo budasobanutse. Kandi uku niko leta z'igitugu zisanzwe zikora. Biramenyerewe ko zigereka ibyaha byo kubangamira uburenganzira bwa muntu z'ubwazo zikora ku bagerageje kubishyira habona. Paul Rusesabagina ni intwari y'uburenganzira bwa muntu izwi kandi yubahwa. Nk'uko bizi, yagize ubutwari bwo kurokora abantu benshi muri hoteli yo mu Rwanda, hoteli ya Miricoline. Ndakeka ko dukwiye no kwibutsa ko Perezida Paul Kagame ubwe yamushimaga kugeza igihe Rusesabagina yatangiriye kumunenga no kuvuga imwe mu mikorere mibi ya Leta ye. Urabizi, mbabajwe no kuvuga ko mu Rwanda hari itegeko rishya rikomeye rigira riti ntukavuge nabi Perezida Kagame. Ababikoze bose rero bahura n'ibibazo bikomeye. Sinzi ibyerekeye impapuro mpuzamahanga zisaba itabwa muri yombi rya Rusesabagina, ariko navuga ko aramutse yafashwe hanyuma akajyanwa mu Rwanda binyuze mu kitwa Red Note gikoreshwa na polisi mpuzamahanga ya Interpol. Tuzi ko kandi biranditse ko za leta nyinshi zitubahiriza uburenganzira bwa muntu zikoresha nabi ubwo busabe mpuzamahanga, kandi n'imikorere ibamo za ruswa cyane ikoreshwa cyane mu gusubiza mu kaga impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ziri mu buhungiro. Sinzi niba Paul Rusesabagina aribwo buryo yafashwemo, ariko niba aribwo ntabwo bivuze ko yafashwe mu nzira zemewe n'amategeko.
Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwavuze ko yafashwe ku bufatanye n'amahanga, ariko ntibatoboye ngo bavuge igihugu cyangwa uko yafashwe. Ariko hari n'amakuru avuga ko ashobora kuba yarafashwe bunyago ari mu rugendo mu kindi gihugu. Hari icyo ikigo uyobora kizi kuri ibyo?
Nta yandi makuru mfite keretse hari nasomye mu binyamakuru, nubwo turimo kuvugana n'abantu ba hafi ba Paul. Kandi hari ugukeka gufite ishingiro ko ibintu bitaciye mu buryo nyabwo, ko haba habayemo gufatwa bunyago.
Calixte Nsabimana uzwi nka Sankara yari umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'umutwe wa politike wa Paul Rusesabagina, afitwe n'inzego z'ubutabera zo mu Rwanda. Yamaze kwemera ibyaha kandi yavuze ko yabikoranye na Rusesabagina. Tubona ko ubutegetsi bwo mu Rwanda bushobora kuba bufite ukuri.
Couldn't there be some truth in what the Rwandan authorities are saying?
I'm not aware of what you have just referred to.
Sinsobanukiwe n'ibyo uvuze, ariko Leta y'Amerika yamaze kwemeza ko ubutegetsi bw'igitugu runaka bukorera imfungwa iyicarubozo n'abatavuga rumwe nabo muri politiki. Sinkeka ibyo kwemera icyaha kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Kagame yakoreye ibintu byiza byinshi u Rwanda kandi turabyemera, ariko ikibabaje nuko ari umutegetsi w'umunyagitugu utemera demokarasi. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeje ko yagize uruhare mu ihungabanywa ry'uburenganzira bwa muntu mu buryo bukomeye cyane, abikorera abamunenga n'abatavuga rumwe nawe muri politiki.
None ubu murimo murakora iki?
Turimo kuvugana n'ubutegetsi bwa Amerika n'ubwo mu Bubiligi. Turimo gukorana n'inshuti n'abashyigikira inshuti yacu twubaha Paul Rusesabagina kugira ngo tugaragaze iki kibazo giteye inkeke. Uyu ni umugabo usobanutse, udatinya, umugabo wakoze ibyo benshi batashoboye gukora igihe u Rwanda rwari rugeze mu bihe bikomeye.
Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano hagati y'imitwe twirwaneho na Mai Mai yabaye ejo kuwa mbere ahitwa Bilalo Mbili, yatumye abanyeshuri bo ku bigo birindwi by'amashuri badakora ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Mu nama yahuje bagarariye teritwari ya Uvira n'abaserukira haseri hamwe n'impunzi zikambitse Kaberagure ho muri grupu maka bunambo, izo mpunzi zagaragarije bari muri iyo nama agahinda zitewe n'ubuzima bubi zibayemo bwo kurara hanze ndetse no kutagira ibyo zifungura mu gihe zitegereje ko zizemererwa kwambuka umupaka zigasubira mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye Enoki ni umuyobozi w'impunzi ziri Kaberagure.
Hano tuhabayeho nabi mu buzima bubi, abenshi bajyama hasi mwivu mu byatsi, abashoboye kuza kwikorera ibyatsi hirya mu mirima baraza gutora ibyatsi bagasasa hasi bwaca abagaca biterura bakabiterera nk'inyuma y'ayandi y'amazu hama bwagoro bakongera bakabizana bakaryamako hama ugufungura dufungura nabi cyane ntabye turonka ibyo tujya n'ugufuna kuza gucirara mu mihana amasombe cyane gushika n'uno munsi hariho bene imirima ariko bavuga ko isombe ryaheze abarefije bari maze. Biba ngombwa rero yuko ube yatwica yuko ntacho turiko turajya ntabwo dufungura kabisa.
Umuyobozi wa teritwari ya Uvira Alex Rashid Kasangala yasabye impunzi ko zasubira Kavimvira aho zari zisanzwe zikambitse mu gihe ategerejwe yuko zizasubizwa mu gihugu cy'u Burundi zinyuze ku mpaka wa Kavimvira, kuko kunyuza impunzi ku mpaka wa Kaberagure bitemewe n'amategeko. Gusa izi mpunzi nubwo zemerewe kuko zigiye gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi zifite impungenge yuko nizigezwe Kavimvira zizongera kuwatinzwa kuko tari bwo bwa mbere zijejwe ibitangaza n'abayobozi ariko ntiyagira igikogwa.
Turabise amakenga yuko ashaka kutugeza mu Kavimvira nibadutahane kandi twashaka gutaha. Urumva rero twega tufise amakenga yuko bo tukura ngaha akaguma batujyana batadusubije mu rupangu rwo mu Kavimvira. Uko mu Kavimvira twahangayikiye bamwe twikoregaraviye n'umucanga tugacira amaraso.
Ibi bintu batubariye n'ibyabari by'ukuri nkuko babitubariye. Turumva nta ngorane irimo. Mugabo n'ibyabari uruhendo ari ibintu byo kutubesha. Ntabwo dushobora kubyemera na gatoyi kuko twe twafashe ingingo yo gutahuka iwacu, iwacu n'amahoro, nta ngorane n'imwe ikiri mu gihugu iwacu. Niyo mpamvu twifuza gufata inzira dutahuka tujya iwacu, kubera ko nk'ubu turiko turahomba cyane abana bacu ntago bakibiga amashuri agira tangure. Niyo mpamvu dushaka gutaha iwacu
bishoboka. Niba ducane aho biyumvira ku gipangu cyo mu Kavimvira, mugabo twarahiye turarengwa ko dushobora kwinjira indani mpaka badushikane ahajya hanze, hanyuma umunsi wo kudutwara bazadukura ahajya hanze kandi bidatebye. Twavuze ko bidashobora guteba hama byo mara indwi zibiri tuza tugiye amandamano kandi tuzatera tugenda kuri duwane, hanyuma twebwe batwambutse nk'uko twari twavuye hariya mu gipangu tuzi yuko hari cyo twakemye bituma yuko tugomba gusubira iwacu mu Burundi. Ubu rero natwe twavuze tuti umwanya n'umwanya imodoka zikaza, hamwe bavuze ngo badusubize indani mu gipangu. Ntidushobora kwemera tuzoguma mu modokari cyangwa twururuke tuse tumatajya hanze tugume.
Bamwe mu bayobozi ba seri bari muri iyo nama babwiza impunzi ko kugira ngo zisubizwe mu gihugu cy'u Burundi ari uko hakwiriye kuba ibiganiro bizahuza leta y'u Burundi n'iya Kongo ndetse na haseri, hanyuma bakabona gucura izo mpunzi mu buryo bwemewe n'amategeko. Mwumenya yuko izi mpunzi z'Abarundi ziri muri Kongo ziri kwifuza gutahukanwa kubera imibereho mibi zibayemo. Mu gihe kuri uyu wa kane zimwe mu mpunzi z'Abarundi za mbere zari mu nkambi ya Mahama izo zatahukanwa. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Mu Burundi amashuri y'intango n'ayisumbuye azatangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ababyeyi bari muri zone Buterere barasaba leta kuborohereza kugira ngo abana babo nabo bashobore gusubira mu ishuri nk'abandi kandi ku gihe. Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda arabidusobanura muri iyi nkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yafashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Abo babyeyi bari muri site yo kumubone irimo abateshejwe izabo kubera imvura y'imyuzurira yahitanye izabo muri zone Buterere na Kinama komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura. Bemeza ko bafise ingorane kwandikisha abana babo kugira baze batangura ishuri nk'abandi bana. Abavyeyi bemeza ko basabwa impapuro z'amavuko z'abana kandi vyabo vyose vyatwawe n'ivyasenyuye amazu yabo.
Uwo munyeshure Adam Haprafise watanguri ya mbere kubwo zatwawe tugende kwa Descartes du Papuro na kazanye ariko vyase bambwiye yuko kidakunda banditse rimwe ejo badasubira.
Ikintu nyamukuru tubona nuko abana bamwe inzu zarasenyukiye ku bikaratasi tutaronse uburyo kugira twandikisha abana kubera ibikaratasi twabibunze by'amavuko kandi bamwe turabantu nikora hari imfubyi hari abakuze badafise base na banyina atamijyango bafise nitugira hirya no hino abafise umwana ari ngaha w'imyaka indwi ibikaratasi byarasenyukiwe ko n'inzu kugeza n'ubu umwana sinzi ngo azoyiga canke ntazoyiga.
Ikindi kibababaza nuko nabaronse izo mpapuro basabwa amafaranga y'umurengera kandi ari bantu nikora badashobora kuronka ayo mafaranga. Bavuga ko umunyeshuri wo mashuri y'intango asabwa amafaranga 900 mu gihe wo mashuri yisumbuye asabwa 1,015 kandi bahora basabwa ayatarenga 1,000.
Kumwandikishage kumwandikisha banciye amahera y'abana babiri ariko nabuze nta na kaniforome nta makaye umwe wese bamuciye 900 babana babiri
bise ku amakaye ni dufise ni forome hama baciye bongeraho kudusaba ayo mahera yo kugira bandikwe bicaba ibindi bibazo none ibi impunzi wo yakura ayo mahera kandi mu bisanzwe nta n'umwene gihugu ibyo ntibire kure no muri leta ntaho tuvyumva yuko umwana bamwandika ku mafaranga.
Uyo na wadubura bambwiye ko kidakunda makinoti 900 n'ukuvuga kwa muri primaire ni 9000 secondaire ni 15000 aho bakidusiguriye twabwiye ati twe nta buryo dufise tubuze ayo tujya mu mahema turonka ayo dutanga.
Abanyagihugu baho muri site basaba koroherezwa abana babo bagahabwa uburenganzira bwo kwiga nk'abandi bana kuko ishuri ari we mushinge w'iterambere.
Twebwe n'ukuri dusaba leta y'u Burundi kumbura n'abandi pembeni hirya bashoboye kudufata mu mugongo bagira icyo badufashije ku kibazo cy'ibyo by'ishuri ko benshi nta mpapuro z'abana bafise kandi icyo kibazo cy'amahera ku mashuri turasabye leta iraba ukungene igikemura ukubera nta buryo dufise turifuza ko abana biga kandi iryo terambere ry'abana kandi n'Uburundi bw'ejo kumbura bizofasha twese n'ababyeyi n'ababanyi
mu bisanzwe mu dufasha bakareka kuza baradusaba amahera kuko ntaho dufite tuyakura
leta y'Uburundi ko yodufasha mukuri ikaraba ingene abana bacu bakwiga kuko uburyo twebwe ntabwo dufite vrema nkajewe nko kuri iyi si ndumwe n'Imana yonyine mukuri barabingene bodufasha badukure muri aka kaga.
Abajejwe intwaro muri quartier Buterere bamenyesha ko batari bazi ico kibazo kuko bemeza ko abavyeyi bategerezwa kuriha amafaranga atarenga 500. Julien Manirakiza arongoye quartier asaba leta n'abagira neza gufasha kugira abana bari muri iyo site bashobore kwiga kuko iyo miryango atamiko rifise.
Umwana umwe bamusaba amahera 500 nivyo tuzi ariko turavya yamikora aba bantu bafise turabona neza yuko batona yaronka uko ntaho baja kurima ntaho bakora birigwa ngaha bicaye ahubwo twosaba leta n'abagira neza ko aribo bantu ba mbere bogira uruhara kugira abana basanzwe bari ngaha bashobore kwiga ko iyi miryango yaje ngaha nta na kimwe yarokoye muho baba baronswe amakaye amainiform na cyane cyane n'ifungurwa.
Site ya Mubone irimo imiryango irenga 500 igizwe n'abantu bateshejwe izabo n'imvura n'imyuzurira mu mpera z'umwaka w'2019. Bamwe mu bana b'abanyeshuri baba muri iyo site bakaba baciriye hagati umwaka w'ishuri mu 2019 ushiri mu 2020 kubera indwara n'ubukene n'ahatabiharo vy'abahevye twashoboye kuronka. Umwaka w'ishuri w'2020 ushiri mu 2021 ukaba uzotangura mu gihugu cyose kwegenekerezo ryandwi ukwezi kw'icenda umwaka w'2020.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Shuti banywanye bijwi rya Amerika iki kiganiro iwanyu mu ntara naha gihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika mugire kandi amahoro n'amahirwe murakarama.